Nzamba.
Nzambira samirana.
Mwiriwe mwebwe mwese bakunze ba radio Nzamba agateka kawe sangwe kaze mu makuru yacu yo kuri wa gatandatu genekezo rya 9 gitugutu umwaka wa 2021 akaba ari makuru mugira mushirizwe na jewe Jean Marinda bashinze nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Agiye gushigwaho intumwa idasanzwe yawo ni mu gisata cy'agate y'akazi na muntu ibyo byaraye byemejwe n'inama nkuru yawo ni ijejwe agateka akazi na muntu ku isi yari maze iminsi ikoraniye hari i Geneve mu Buswisi. Ningingo yashimishije bamwe mu basanzwe baharanira agate y'akazi na muntu mu Burundi muraza kubikurikira murano makuru. Barasaba irekugwa ry'umubanyi wabo abo ni bamwe mu banyagihugu wo muri komine Mugamba mu ntara Bururi bagasabira Arkade Arakaza yafashwe n'urongoye zone Kibezi amategeko atubahirijwe abo babanyi bakaba bafite amakenga yuko uyo bariko aragirirwa nabi. Umwimbo w'icyayi waragabanutse kugeza ku bice 20% muri no myaka 5 heze insiguro iryo keha ry'icyayi ni mu kiganiro ku isoko twamatu bategurira ku munsi wa gatandatu kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa hamwiriwe ano makuru tuyahereye mu yavugwa mu gisata cy'agateka kazi na muntu aho inama nkuru yawo ni mu gisata cy'agateka kazi na muntu yaraye yemeje ko ibibera mu Burundi bigiye kubandanya bikurikiranirizwa hafi. Mu Burundi hagiye kuba intumwa idasanzwe yawo ni mu gisata cy'agateka kazi na muntu reka ibyo tubibaze mugenzi wacu Laure Nkengurutse.
Uyemejwe azabafisi ihangiro ryo gukora amatohoza ku byaha bihonyanga agateka kazi na muntu yongera atange n'icegeranyo mu nama ya ONU. Azaba kandi afise uruhara rwo kugira ibyo asabye leta y'u Burundi n'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU. Inama ya ONU iraba iby'agateka kazi na muntu ivuga ko itewe umutima uhagaze no kubona mu Burundi agateka ka muntu katubahirijwe na cane cane ibijanye no gushikiriza ivyumviro kuja mu mugambwe umuntu yifuza kugira amanama canke kuja mu mashirahamwe. Ikindi ngo nukungene amashirahamwe adarani ivyicaro vya politike abuzwa gukora nkuko vyari bitegerejwe. Inama ya ONU isaba leta kudaha impigi ababigwanko n'amacakubiri y'amoko bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ririyamiriza ukudaha n'ivyaha bisinzikaza agateka ka muntu. ONU igira ko isaba leta y'u Burundi guhana uwo wese yagiriwe n'ivyaha bihonyanga agateka kazi na muntu bataravye ko ari umusirikare yabikoze, umupolisi yabikoze, canke uwo mwiperereza, canke uwo mugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Leta yame irabana ntaryo ko abakorewe ibyaha batunganirijwe mbere ko baronswa n'indishi yo kababaro canke umukando. Inama yawo ni isaba vyinshi leta y'u Burundi yotegerejwe gukora. Muri ibyo bikuru bikuru no kubahiriza agateka ka muntu kuri bose, guhagarika vuba na bwango ibyaha byose bisinzikaza kiremwa muntu, no guha ituze abarundi bose n'ababa mu Burundi mu kubacungera umutekano bakarema imitima igasubira mu nda. Isaba kandi guha ubwigenge igisata cy'ubutungane no gutandukanya inzego kugira ntizinjanemwo mu kurangura amabanga yazo, gutyo hazoba hubatswe intwari ibereye kandi ishingiye ku mategeko. Iryo tegeko ryawo ni rishira mu Burundi intumwa idasanzwe mu gisata cy'agateka kazi na muntu ryatowe ku majwi 21, ibihugu 15 byaranse, ibindi 11 biba bantawo mpagaze.
Iyo ngingo yarashimishije abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi, abo nabo bakaba bari bagumye basaba yuko ibibera mu Burundi vyogumizwa kwijisho. kubwa Armele niongera rongori ishirahamwe Rukristo gishinze kugwanya ugusinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu akati Burundi asaba uzoja muri ayo mabanga kuzokora yigenga ibikorwa byiwe mutega amatwi mushingwa manza Armele niongera
twashimishijwe cyane n'ishyirwaho ry'umuhinga yigenga ariwe rapporteur speciale ku Burundi akaba aje gukorera mu ngata umugwi w'amatohoza wari umaze imyaka itanu yari cyo gituma twe twasaba yuko amakungu uni yogumiza ijisho ku Burundi tugasaba yuko naho umugwi w'amatohoza ku Burundi umaze kongera ikiringo inshuro nyinshi borondera ikindi gisata cy'abantu bigenga bagira amatohoza ku mabi areka korekwa mu Burundi ariko bituma tudushimiye ngiye gushiraho umuraporteur speciale kuko azogira amatohoza asohora icyegeranyo agishikirize inama ya ONU jejo gataya kazi na muntu kujya umugwi w'amatohoza ku Burundi wahora ukora iki nacyo twashimye nuko ONU mu gisata cyacu gataya kazi na muntu babona neza yuko hari amabi areka korekwa mu Burundi akenewe abantu bigenga bashobora kuyagira ko amatohoza dusaba rero dusaba yuko leta y'u Burundi yokwemera gukorana n'uwo raporteur speciale hama bagaheza bakemera neza yuko ari amabi akorerwa Abarundi bakareka kuvuga ko atamabi akogwa mu Burundi batama bagakurikirana abo bakora ayo mabi bakongera bakemerera uwo raporteur speciale kuja kugira amatohoza mu Burundi kugira ntasubire kuza baravuga yuko amaraporo batanga atariyo tuye ku ruhara rw'amashyirahamwe ndakanisho za politike turamuridira nyigishika kugira dukorane twongere tumusabe kubandanya yigenga nk'uko umugwe w'amatohoza ku Burundi wari umaze iminsi ubyerekana
tukiri mu bijanye n'agateka kazi na muntu nyene bamwe mu babanyi b'uwitwa Arakaza Arkade wo ku musozi Donge Burasira muri komine Mugamba barasabire kugwa giwe aho bemeza ko ariko arakubagurirwa ubusa muri brigade ya komine Mugamba abanyagihugu bavuga ko uyo Arkade yafashwe bidakurikije amategeko kuwa gatatu itora ku itegeko ry'urongoye zone Kibezi iri muri yo komine nyene aya makuru atangwa n'abanyagihugu akemeza kandi ko ubuzima bwiwe businzikarizwa ubusiminsi yose ido nidere katubaze Beni Axera Kana
abo banyagihugu ku mutumba Donge Burasira begereye umuryango wa Arkadarakaza bemeza ko yafashwe ku munsi wa gatatu ahejeje guhamagagwa kuri telefone n'urongoye zone Kibezi ariwe Cyprien Nibona ari kumwe n'ufitaniye amatati y'amatongo na Arkadarakaza umwe mu babanyi asaba irekugwa giwe
turababare cyane gose kandi turateye akamo dutabariza uyu mushinga ntahe ariko abarizwa igufa muri brigade ya komine Mugamba yafashwe na polisi babiri ku isoko y'itora avuye kugura utuntu yari akeneye muhira aterefoniwe na shefu de zone kuva icyo gihe ntitwasubiye kumubona mugabo amatwi adusumire n'abagiye kumuraba amagara yiwe yaraboreje cyane gose
ababanyi biwe bababazwa n'ukuntu amatati y'amatongo hagati y'ababanyi ariko atuma hari abasinzikarizwa ubuzima n'abajejwe umutekano uyu munyagihugu avuga ko n'umwana wa Arkadarakaza ubu yamaze guhunga kubera izo ndyane
ndatse gituma dukibora leta y'inyene ingora zihagati y'imiryango cyangwa afuma atati nk'uko nyine tutsinzirira ibintu by'umutekano muke muri twe b'inyene bizotumira abacu uyu Arkadarakaza umwana wiwe ntawuzi yahungiye kubera ubwoba n'umuntu yatakaje tuvuga tuti turasabye komisere provinciale turasabye prokirere marabe bamutunganize niyaba yagezwe agirizwa bamushyiraze ubutungane
uruganda rwa radio Inzamba twarondeye kuri telefone Cyprien Nibona arongoye zone Kibezi kugira tumubaze amakuru kuri uyo munyagihugu ariko arasinzikarizwa ubuzima yatwishuye ko aduha amakuru ari uko dushitse ku biro vyiwe
Beni Axera Kana arakenuye umuntu umwe yaraye yitavye imana yishwe n'abanyagihugu hari kuri uyu wa gatanu ku mutumba Kiderege ni muri komine Nyanzarake wayapfuye akaba yarazwi ku izina rya Stefan akaba yishwe n'amabuye yatewe n'abanyagihugu ku munsi wa gatanu bakaba bamwagiriza ko yishe umuntu amuroze Alice Akima
nkuko bivugwa n'ababibonye ku mutumba Kiderege wa zone kazira bageni muri komine Nyanzarake uwo mwigeme azwi ku izina rya Francine yitabye Imana mu ijoro ryo kuri uwa kane ushiro wa gatanu akaba kandi ngo yogize ubugeni ku munsi wa gatandatu w'indwiza imbere y'uko acikana ngo akaba yari yabwiye ababyeyi biwe uko uwo Stefano yamubwiye ko watigera gwara abanje kumukora ko ngo kuvugo ngo yaciye atangura kugwaragurika ababyeyi b'uwo mwigeme ngo bakaba baranituye abajejwe intwaro kugira ngo uwo yagirizwa kumuha uburozi amuvure ariko ngo akaba yahavuye ababwira ko umuti yawe akoresha mu kuvura abo yashize ku muti ngo yawubuze niho uwo mwigeme Francine yahabacikana mu ijoro ryo ku munsi wa kane ushiro wa gatanu abanyagihugu baho nabo bakaba baciye bagira igitero kuri uyo muhana baratera amabuye uwo Stefano n'umutambukanyi wiwe imbere yo guturira inzu babamwo abo bakaba bahavuye bahungishirizwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi mu nzu y'ishengero iri kuri uwo mutumba ayo makuru akavuga ko uwo Stefano nawe nyene yahavuye yitaba Imana mu gitondo cyo kuri uwa gatandatu kubera ayo mabuye yatewe uwo Stefano akaba atari ubwa mbere yagirizwa uburozi ngo kuko mu gihe cy'intambara yari yarahunze uwo mutumba arondegwa n'abari mu mirwi yarwana mu kwezi kw'icenda abepiskopi katolika bari bamenyesheje ko barajwe ushinga n'ingendo mbi yo gutangishano n'ingaruka zayo ku gihugu baca bahamagarira abategetsi b'u Burundi kurondera inyishu irama imbere y'uko abatari bake bahasiga ubuzima
Alisi Akimana na wene tumukengurukire mukanya turabandanya amakuru twabateguriye
Inzamba
tasiguro nimwe iriho kurupfu rw'abana babiri baherutse gutogwa ibiziga ku munsi wa gatatu heze ku musozi wa Ruyaga muri komine ya Tangara mu ntara ya Ngozi ibyo bivugwa na David Ninganza umwe mu baharanira ineza y'abana akibaza ko abo bana baguye mu mporero y'amatati y'abantu bakuze kandi aribo babwirizwa kubakingira David Ninganza avuga ko abantu bakoze iryo shano bakwiye gufatwa bagahanwa by'akarorero ko ari abantu bataye ubuntu dutega amatwi David Ninganza
birababaje rero kumva yuko hari umuntu yica umwana akubahuka akamwaka ubuzima kandi akamuhamba nk'igikoko by'ukuri uwo muntu nta buntu abagifise uwo muntu aba yamaze kuba uri inyuma inyamaswa umwana nta nyungu na nke n'imiriho yakabantu umwana ntiyihora abantu umwana ntagwanya umuntu umwana akeneye kubaho gusa umwana kandi akeneye uwo wese akingira ubuzima bwiwe rero nta siguro nimwe umuntu yishe umwana ashobora gutanga nashobora kuvuga ngo yabitumwe n'ishavu nashobora kuvuga ko yabitumwe no kwibora nta siguro nimwe iriho kuko aba yamaze kuba inyuma y'abantu rero birababaje kubona hari abana bashobora gutogwa ibiziga abo bantu bakoze iryo shano n'abantu bo gutyoza izina ry'umuntu n'abantu bityoza bonyine ubwabo kuko kugira umuntu afate inkingo aho yica umwana kugira ngo ashavuze uyu canke uwundi kandi umuntu umwe n'uwo n'abana biwe ntabakunda umwana n'umwe nimba umwana yoshobora kumuraba akarira akaboroga akabandanya akamwica uwo muntu yarataye ubuntu nico gituma baradukorera isoni kandi barikorera isoni ubwabo nico gituma tubatera ivyatsi nico gituma badakwiye kwitirirwa izina ryacu abarundi imigani yabo irerekana ikibanza cy'umwana baravuga ko umwana ariko atihabwa baravuga ko umwana aritunga ridajumbushwa mbega niki abarundi batavuga neza ku mwana rero iyo hadutse umuntu nk'uyu cyangwa umugore w'abantu nk'abo by'ukuri ni ibintu byo kwiyamiriza ni byiza ko bo kwitwa intaye muganga cyane cyane kugira ngo ntihagire uwundi ashobora gucutsa agatima kabi
dutandukire ano makuru mu bivugwa mu ntara ya Rumonge ubuyobozi bw'ibitaro bikuru vy'iyo ntara ntibumvikana kwitangwa ry'amasoko ya leta kuri ivyo bitaro ivyo bikaba vyinyegejemwo inyuma ugusesagura amatungo y'ivyo bitaro ingaruka mbi ni ku bakozi babikoreramwo n'abagwayi bavyitura reka iyo nkuru tuyibaze Vanessa Muiteka
Mundwi hizi ni abakozi bamenyeshejwe ko bimwe mu byo bahora bafungurirwa byabagabanyijwe ibindi bikugwa ku rutonde rw'ibyo bahora baronswa aho twovuga nk'inyama canke amafi ubuyobozi basigura ko ibitaro ata buryo bukwiye bufise kugira bubandanye bubaronsa bene ibyo bifungurwa. Abakozi basanzwe bafungurirwa ku kazi akaba ari abararizamu. Ubuyobozi kandi bwaramenyesheje abakozi ko n'umudandaza yari yatsindiye isoko yo guteka yahagaritswe hazanwa uwundi akora icyo gikorwa. Aho ni mu gihe amakuru ava mu bakozi avuga ko umuyobozi ajejwe ubutunzi bw'ibitaro adahuza n'umuyobozi mukuru amurongoye. Dusabe Ange ajejwe ibigega yamenyesheje abo bakozi ko ikibazo cyo kugabanya ibimwe mu bifungurwa no gutanga isoko y'uteka atavyagi kuko umuyobozi w'ibitaro muganga Ernest Ngitoreye atamugisha inama mu gufata ingingo kandi ko anamukumira no ku yandi masoko atangwa muri ibyo bitaro bya Rumonge. Iruhande yuko kutumvikana kw'izo ndongozi, bamwe mu bakozi bemeza ko yinyegeje inyuma kujya ruswa. Batanga karuriro igugwa ry'ibikoresho bidakora, ibindi bipfa n'ibisanugwe bigatuma ibikorwa byo kuvura nabyo bica bidindira. Bagasaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwihuta gusuzuma no kugenzura ibikorwa kuri ibyo bitaro. Nitwashoboye kuronka umuyobozi w'ibitaro bya Rumonge Dr. Ernest Ngitoreye kugira atange umuco kuri ibyo bibazo bivugwa ku bitaro arongoye.
Umudari w'inzahabu w'agashimwe kitiriwe Nobel kubaharanira amahoro uno mwaka wahawe abamenyeshamakuru babiri kuri uyu wa gatanu i Oslo muri Norvège. Abo nabo akaba ari umunyafilipine Maria Ressa n'umurusiya Dmitri Mutalov baharaniye ubwigenge mu gushikiriza ivyiyumviro. Abamenyeshamakuru uko ari babiri baserukiye abamenyeshamakuru bose bakoze neza mu gihe intwaro rusangi n'ubwigenge bwo kumenyeshamakuru binigirwa mu menshi ahatari hake ku isi. Ivyo bikaba byashikirijwe n'urongoye Komite Nobel Berry Reis Anderson hariya i Oslo muri Norvège. Reka iyo nkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Maria Ressa afise imyaka 58 yashinze urubuga ngurukana bumenyi bw'amatohoza kubamenyesha makuru urubuga rwitwa Rapra 2021. Ugo rubuga rwaratohoje rurashira habona umugambi wo kugwanya ibiyarira mutwe utarushemeye kuntwaro y'umukuru w'igihugu Rodrigo Duterte nkuko byashikirijwe kuri uyu wa gatanu na Komite Nobel y'Oslo mu gihugu cya Norvège. Dmitri Muratov nawe arongoye uruganda rw'ikinyamakuru Novaya Gazeta, kimwe mu binyamakuru bicigenga mu gihugu cy'u Burusiya, aho umumenyeshamakuru ashikirije ibidahimbara ubutegetsi atahigwa bunyamaswa. Maria Ressa na Dmitri Muratov baserukiye abamenyeshamakuru bose bakoze neza mu gihe intwaro rusangi n'ubwigenge bwo kumenyeshamakuru bikinigigwa mu menshi ahatari hake ku isi nk'uko byashikirijwe n'urongoye Komite Nobel Berit Reis Andersen i Oslo muri Norvège. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryakeje abamenyeshamakuru babiri bagiye bakora ku bintu bihambaye byashikirijwe n'umuyobozi ajejwe kumenyeshamakuru muri ONU Alessandra Verucci. Komiseri mukuru ajejwe iby'agateka kazina muntu ku isi nawe yarerekanye ko uruhigi rw'abamenyeshamakuru rwabandanije rwiyongera muri ino myaka iheze.
Josephine Jones Nkunzimana arakenuye ubu n'umwanya ukigabane ku isoko. Muri ino myaka itanu iheze umwimbu w'icayi ushogwa makungu waragabanutse ku rugero rw'ibice 20%. Bamwe mu barimyi baremeza ko biva ku kuntu batacitaho icayi kuko atakamaro kibafitiye. Icoko kwabwira ngo ico giterwa gisanzwe ari kimwe mu bizi imbere mu kwinjiza amafaranga aciro mu gihugu. Mbiri muri kino kiganiro ku isoko mushikirizwa na Diane Nkurunziza.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Icyayi ni gitegwa ndabukamanzi kigira kabiri cinjiza amafaranga y'agaciro mu Burundi, ariko mu myaka itanu iheze umwimbu w'icyayi wagiye uragabanuka bituma n'amafaranga y'agaciro agabanuka. Iryo gabanuka ry'umwimbu ryo bariva kuki? Mbega leta n'abarimyi bokora iki kugira ngo iryo soko ry'amafaranga y'agaciro rigarukigwe ibindi byo tugira tubaganire muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu w'icenda gitugutuma ku 2021 Diane Nkuru nziza nije ngira ndakibashikirize nkaba ndabifurije ikaze mwese ibiharuro bitangwa ni banki nkuru y'igihugu vyerekana ko mu mwaka w'2015 Uburundi bwashoye toni zigera ku 11,000 z'icyayi mu mwaka w'2020 umwimbu waragabanutse ku bice birenga 20% kuko habonetse amatoni adashika 900 kimwe mu bituma umwimbu w'icyayi ugabanuka ngo nuko abarimye abandebukiwe kuko atanyungu baronka nkuko abarimye baganiriye na bagenzi bacu bo muri Radio RPA na Televizio Renaissance bavyemereye
Raze ngo umuntu akoresha bashaka kuvyenduka kwa bashaka kutama mvura imuri kiragwa nuga nakarabika mwe kamutora nta muntu ashaka kwicaye wenyene ukiza kwendera mu kozi iga imwe abantu sanga baragiheze kubera kubura umwanya avuga ati jewe ntacyo kimariye hanyuma nabitereka bakazobica mwinkwi zo gucana kubera ati cyo kibamari kindi nacyo gihanze abarinyu y'icyayi Nijange ya fumi. Angre ya fumi na musaruro ugaragara itanga. Ugele ya nijana kera. Jangre wakole shakira. Ichai charama kuginshi. Mwongele za mahera ichai. Mwongele za mahera ichai. Mwongele za mahera ichai.
Turavye amahera ikiro cy'icyayi kivugwa usanga turi ko dukorera ubusa ko kuvuga yuko iyo dukura mu cyayi isumbura n'ubu dukoresha ari cyayi tutagishobora kwamura ko tudashobora guhemba abakozi aho twiyumvira ko twahari n'ibyuka y'ibijumbu ari tutadera imirima y'ibiraya yoyo akanuma yikuganza ko ubikora ukuzisha ariko tuzatinya amategeko ya leta icyayi yaba ku bwanjye ari ngubu mfise bananashirangi
Icyayi gisaba kucyitwarika cyane uragikorera ukakibagara bigasaba kuguma ucamura niho kiguma cyamagose ngishibije kucamura rimwe kabiri ngisubira kwama cyane ikindi nyene ni ntabire iyo mwaka hotere itanga irawubaha giye guhembwa aya mafaranga bakibaze barayakaka usanga rero umuntu arabaye idekuraje gusubira kwama icyo cyayi hari n'igihe n'aya masada asubira kwiyandikisha ngo zo yatore
ubushikiranganji bwo burimye n'ubworozi buremeza ko abarimye batacitaho icyayi ariko ngo bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umwimbo w'icyayi wiyongere n'imiburi buri ku bice 20% buri mwaka Deo Guide Rurema yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa 12 Myandagaro
kugwiza amatuta y'imibyaro y'icyayi no guteza icyayi mu zindi ntara kama aho ubushakashatsi bwerekanye ko icyo gitegwa cy'icyayi gishobora kuhaba guhimiriza abarimyi n'amashyirahamwe gukorera neza icyayi cyabo basubiriza imirima yahebwe cacimbuka ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icyayi no kudagishiramo ifumbire
Kubwa Fosendi Kumana umuhinga mu by'ubutunzi ngizongingo ntizihagije na gato mu gihe umurimyi w'icyayi ataronsa amafaranga ajyanye n'inguvu akoresha mu kurima icyayi
akiza kuraba igiciro bishobora gutuma icyo gitego kibandanya kirimwa gihurumbirwa kugira umwenge gutora kuyuko no muri Cote d'Ivoire kera byarashika igiciro mpuzamakungu cya kakao cyakorotse kuri Fouet Boigny bakemera leta ikavuga ati zose bivasura mugabo ujya muntu harimo icyo gitegwa nabandaje mbona kwa tacyahindutse kugira igitegwa cyacu kigihonone karire ngo nuko mu makungu hafashwe ibiciro bya gacanga bitaga abantu kuko kibanaje kibaho ubuzi ko muri kazozo kwinjira guhindura wose nshaka gusubira kikazana ya nyungu no kuraba igiciro umunye yubara ko kaje kiratuma ashobora kubana yari imico gitegwa kuko ubundi ho leta ishobora gusanga taba mu kiriri imirima yayo cyane kugire gute hanyuma ikindi nuko leta itegeza kuziraraba ibintu by'imbuto ubushakashatsi kugira no munyagihugu ashobore kukirima ashobora gukoresha ibintu bimwe bituma umwimbu wiyongere mugabo wiyongereye umunyagihugu agumana cya giciro kimwe gituma aguma ahumbira kukirima ahandi ho tuzosanga ibitegwa njabuka amazi biri ko birahebwa kandi bivuze n'amafaranga y'agaciro urondera aho gishora hanze mugabo uko carimwe utarose abakirima rero urumva kiba kigiye
guhemba neza abarimyi b'icyayi ngo kiri mu byotuma abanyagihugu bahurumbira gutera icyayi gishasha bakanabungabunga imirima yabo aho Burundi ngo bwofatira akarorero ku gihugu cya Kenya kigenera abarimyi b'icyayi ibice 70% by'amafaranga icyayi kigurishijwe ku isoko mpuzamakungu icyo gihugu gisanzwe ari cya mbere muri Afurika kimbura icyayi cyinshi kikagira icya gatatu ku isi yose aha rero akaba ari naho ikigabane ku isoko cy'uno munsi kigarukiye Diane Nkurunziza nje nariko ndakibashikiriza naho butaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Mugusozera ana makuru tubabwire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ayo no munsi twatuyashikirizwa na Blaise Nijimbere.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru dutanguriye mu bya politiki aho ikinyamakuru iwacu cyandika ko ugwego rukuru rushasha rw'abacamanza rudahurizwa ko na bose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasinye ku igenekezo rya 27 z'ukwezi kw'icyenda itegeko rijanye n'amabanga y'ugwego rukuru rw'abacamanza. Bamwe bararishima abandi bakabona ko umukuru w'igihugu azohava yifatira mu minwe ubwo gwego. Abacamanza bamwe bamwe bavuganye n'ikinyamakuru iwacu bavuga ko ubucamanza bugiye gutera intambwe bafatiye ku mvugo y'umukuru w'igihugu yahora yagiriza ubucamanza guciza ngondagonde no kugira biturire. Ariko rero hari abandi babona ko ahubwo Evariste Ndayishimiye agiye kwifatira mu minwe ubwo gwego. Bernard Nairaja umuhinga akorera ikigo cya Norvège kijejwe agati y'akazi na muntu muri kaminuza ya Oslo avuga ko iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ridashobora gukuraho ingorane kuko ubwaryo ryubakiye kurindi tegeko rituma ubutungane butigenga. Tukiri mu bijanye na politike, Burundi Daily.net cyandika ku ndyanye ziri mu mugambo CNDD. Mu gihe abanabandi bahora bibaza igituma umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu atacyo yigera avuga ku mvugo z'abatware bamwe bamwe zibiba urwanko rw'amacakubiri afatiye ku bwoko, Gervain Irakobuca yavuye mu gacerere yarabogoje mu stanteri wa komine Ntega amwagiriza imvugo itabereye. Ariko rero bamwe bakavuga ko byavuye ku ndyane ziri muri CNDD. Marino Hitimana yahora arongoye komine Ntega yaratuditse cyane na komiseri Atanazi Manirambona ajeje kwigisha umugambwe n'akarangamutima kawo. Mu nama y'uwo mugambwe iheruka kubera ingozi, uwo mukomiseri yarongewe ikiringo. Uwo yahoze ari musitanteri yaciye agaragaza akanyamuneza akoreshejwe ijwi ryiwe yashize ku mbuga ngurukana bumenyi ari naco yoba yarazize. Imigwi ibiri yo muri uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo iraba na ingwe, bamwe bakaba bashigikiye komiseri Atanazi Manirakiza, abandi bakaba bari inyuma ya Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe. Mu bijanye n'umutekano, ikinyamakuru SOS Media cyandika kugwaruka kw'abarundi bafatiwe Isange mu gihugu cya Congo. Imiryango ine ikaba yarashoboye kumenya abana babo baravye amafoto yacishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu bashika 33 bafashwe bagirizwa ubusuma no kuja mu migwi y'abagwanyi ku wa kabiri w'inondwi, 9 baramenyekanye bava mu makomine ya Rugombo na Buganda mu ntara ya Cibitoke. Iyo miryango imaze kumenya babo yacija mu biro vya buramatari kuri uyu wa kane basaba buramatari ko yofasha bagatahukanwa. Kubwa SOS Media benshi muri ubwo gwaruka ni mbonakure z'umugambo CNDD. Inkuru ya nyuma yo muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ijanye n'ubutungane aho itororokanizo ry'amakuru ABP cyandika ku rubanza rw'ikibiriraho rwaciriwe abasore babiri bashaka gutoza amafaranga bakoresheje uruyeri mu ntara ya Ngozi. Kuri uyu wa kabiri tariki 5 sentare nkuru ya Ngozi yaciriye abo basore gufunga imyaka 10 n'amande 300,000 by'amarundi. Abasore bafata amafoto y'abakenyezi bakayamadikako ayandi biterasoni bagaca baja kwa nyina ayo mafoto bakamubwira ko atabahaye amafaranga baca bayashira ku mbuga ngurukana bumenyi. Nshuti bagenzi, aha niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi. Blaise Nijimbere nayabashikirije nkabanda babifurije kuronanirwa aho muri hose na gahindukira.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nino ngaho dushe dusozerera ano makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Mugire ibihe byiza. Murakoze.